mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi, leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu.
Ntitwabivuganye ko nta nama badukoresheje nk'abanyesoko. Umva ni igipapuro bazana bababyanditse bakaca kugira ati sinya, kuko udasinye bigaragaza ko uri kuragarariza ubutegetsi.
Aba ni bamwe mu bacururiza mu masoko ya kijyambere yo muri Bujumbura, umurwa w'ubukungu w'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano Kapitaine Jean-Pierre Niragire wo mu ngabo z'u Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi wahagaritse imfashanyo wahaga Niger. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse imfashanyo wahaga igihugu cya Niger. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko ishobora kubikora abasirikare nibaramuka badashubije ubutegetsi president witorewe n'abaturage Mohamed Bazoum. Niger ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, kandi ari icya karindwi mu bukungu bwa uranium. Banki y'isi yose ivuga ko kibona imfashanyo z'amahanga zigera ku madolari miliyari 2 ari marenga miliyoni 550 y'Uburayi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Joseph Borrell, asobanura ko imfashanyo z'amafaranga n'iz'umutekano zihagaze mu gihe kitagenwe kandi guhera aka kanya. Niger ikorana n'ibihugu bitandukanye mu by'umutekano. Urugero, Ubufaransa buhafite abasirikare 1,500, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteyo abasirikare 1,100. Amahanga yanze kwemera ubutegetsi bwa gisirikare n'umuyobozi wabwo General Abdurrahman Chiani. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wamutegetse we n'abasirikare be gusubizaho ubutegetsi bwa President Bazoum bitarenze iminsi 15. Hagati aho, abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bazakora inama idasanzwe ejo ku cyumweru mu murwa mukuru wa Nigeria, Abuja, ku kibazo cya coup d'etat yo muri Niger. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nama yatangajwe na Dele Alake, umuvugizi wa perezida wa Nigeria Bola Tinubu, ayoboye muri iki gishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO. Alake yatangaje ko inyuma ya coup d'etat yabaye muri Niger, umuyobozi wa CEDEAO Bola Tinubu azokwakira inama idasanzwe y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika mu burengero ku munsi w'Imana itariki 30 y'ukwezi kw'indwi ku mugwa mukuru Abuja. Perezida Tinubu mu mabanga yiwe y'umuyobozi w'ishyirahamwe CEDEAO yari yamirije ukugena ibintu byifashe muri iki gihe mu gihugu kibanyi cya Niger. Yemeye ko ishyirahamwe CEDEAO n'amakungu bizokora ibishoboka byose kugira bikingire demokrasi no kubona ko intwari ibereye ibandanya gushinga imizi mu karere ko muri Afurika mu burengero. Icyegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres baravuganye ku itelefoni umwe wese ukwiwe ku munsi wa kane na perezida wa Nigeria Bola Tinubu. Barashyigikiye ingingo zafashwe n'ishyirahamwe CEDEAO hamwe nawe mu ntumbero yo kugarukana intwaro y'isunga ibwirizwa shingiro muri Niger.
Fidele Niyongabo, tugumane tujyane muri Repubulika ya Centrafrica. Ejo ku cyumweru abaturage bazatora itegeko nshinga rishya rishobora gutuma President Ouadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora.
Ouadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 yongera arasindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Ouadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrica. Kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora, akaba yabateye akamo ko gutora ego kubwirizwa shingiro. Yamara 8 rw'abatavuga rumwe na leta rwasavye abanya Centrafrica kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Kuri 8 rwasavye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu gutaja mu bibanza by'amatora, ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Perezida Ouadera yasavye Uburusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vy'igihugu. Centrafrica, igihugu gifise amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, caragize ibibazo bikomeye vy'umutekano ku kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano umusirikare wo mu rwego rwa ofisiye w'u Rwanda urega gutera inkunga umutwe wa M23 urwana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ivuga ko Uburayi budashobora kwemerera Kapitaine Jean-Pierre Niragire uzwi no ku izina rya Gasasira kujya mu bihugu byabwo. Ibihano biteganya kandi gufatira imitungo y'abafiteyo, bibuza abanyaburayi n'ibigo by'ubucuruzi byo mu Burayi kuba bamugezaho imari. Mu itangazo bwashyize hanze, Uburayi bwemeza ko Kapitaine Jean-Pierre Niragire alias Gasasira yahoze ari commandant w'umutwe w'ingabo z'inzobere Force Speciale z'u Rwanda RDF zinjiye muri Kivu ya ruguru mu kwezi kwa gatanu 2022. Niragire, nk'uko itangazo rikomeza ribivuga, ari ku isonga mu nkunga u Rwanda rutera M23 by'umwihariko kuyiha intwaro n'abasirikare. Uretse Kapitaine Niragire, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyize ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'abanyekongo 9. Reuters ivuga ko itabashije kubona icyo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivugaho. Hagati aho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza ko u Rwanda rugaba ibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru, ariko u Rwanda rurabihakana. Amatangazo ya guverinoma zombi avuga iki? Themistocle Mutijima.
Mu itangazo yari yasohoye kuri uyu wa kane, Generali Majoro Ekenge Sylvain uvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru, cyinjiye ku butaka bwa Kongo isatatu za mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, cyinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkana ubusugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo, abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. Generali Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejweho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga, kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo, kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana abagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambi umaze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo, hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu, ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi, ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo ku Rwanda ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Loni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo FRDC muri Kivu ya ruguru.
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu byavuye ku bihumbi 110 bigera ku bihumbi 600. Ni inkuru ya Eloge Ulika neza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Kubera n'agacamuto namera menshi mitaye dufise n'imito kuvuga hazogera igihe twugara
abari bamwe mu bacuruza bo mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura cyo kimwe n'abakorera mu yandi masoko yo mu manuko no mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko akazi gasana kagiye guhagarara bitewe n'iki giciro gishasha bategetswe kuriha. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika ntibashimye ku mwidondoro wabo umenyekana. Umugabo wamaze igihe kitari gito atunzwe n'ubucuruzi abazwa no kubona ingingo yafashwe abo yega batagishijwe inama asaba leta kuba irayibangiriye ko
mu bisanzwe icyo kintu ndiko ndareka sinzi uno mu mwana mwacumvise bariko bafatika ku bantu bapanze sivyo je simpanze narandi 110 ugacuva ku 110 ugacuduga kuri 600 aho wifite umutahe muto wumva tutabaye victime y'abantu bapangishije wumva byumvikana gute uvuye kuri 110 twaraturiya muri mail akaja kuri 600 namwe mura bantu utuvyumva gute natwige turabantu bakera ngaha mu isoko sivyo twatanze n'intererano y'ukubaka isoko ugaca wumva ibintu birasimbye hiyo hose urumva ko ari kibazo ari ngorane ibintu bakabisubiramo bakabiraba kubera n'agacamutwe namera menshi mitaye dufise n'imito.
Umukenyezi nawe yamaze imyaka irenga 20 avuga ko ingingo we n'abagenzi be bafatiwe isani yabaguye ko n'imvura idakuvye
ingingo yafashwe ku ruhande rw'iwanje ni nkuko irantunguye je simpanze nkore ngaha mu isoko imyaka 25 rero mu gihe naho ndi ha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira 600 nzori ha ku kwezi banagerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuri ha 25,000 none musi 600 tuzoyakura he nari nase no kubisinya ko nari mbonye umenga sindabitaho nibaza ko ari kwezi cyo duhereza imana ko mbonye umenga biragoye.
Mu bisanzwe abadandaza bahora bafitanye amasezerano n'umuji wa Bujumbura akaba ari nabo bari ha buri kwezi ariko ubu bahawe amasezerano mashasha ababwirizwa gusinyiranira n'Ikigobert kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko ingingo yabanje kwigwa neza idanoganzwa
kwasanze yuko ibyo bibanza babirihisha amafaranga 600 harabaye gutororokanya ibyo biharuro amakontra uno munsi nyene ukiyasinya ugishira ku mukono yatanguye
ariko uyu mukenyezi ntabifata nk'amasezerano ahubwo nk'itegeko
ntitwabivuganye nta nama badukoresheje nk'abanyesoko umba ni gipapuro bazana babavyanditse bakacyakubwira ati sinya urumba ni ukuvuga amasezerano mwagirana n'umuntu mu gihe mwara mwavuganye bakakubaza ati mbe urabona ko aya mayeri uzoshobora kuyaronka cyangwa ntayo uzoshobora kuronka mugabo urumva bo batubwira ati ni musinye kuko udasinye bigaragaza ko uri kuragarariza ubutegetsi.
Umucuruzi asaba abarongoye igisagara cya Bujumbura kudafatira abantu muri rusangi bakiga ikibazo kimwe kimwe ukwacu
bari kwanza kuza bakatubaza kuko amafaranga bari kwadusaba ni amafaranga menshi cyane ntadushobora kuronka n'aho turadandaza bari kwadusaba 600 buri stand ku kwezi Umba rebo uraba mafishi kwa watu ya komeri, uraba fishi iki wanza icha icho chosi, kime kimu. Kukua njibi inganya kuriha, kukua njibi ingana. Kufuga hatu ugeri gire tukugara, iwanza kisigari, ata nuse jivutu lagiri.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura arahumuriza ko naho mu mwanya wa mbere y'ingingo wabo yega batagishijwe inama abona ko barenganijwe imyitwariko yabo izumvirizwa
hariho koko bene bibanza hariho nabandi rero bagiye barakotesha bakotesha kubandi bandi aho rero abo o bazoheza batwiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga bazoheza rero turaronderera handi horoshe gukorera amafaranga abayabaye
Jimmy Hatungimana rongoye umuji wa Bujumbura avuga ko uburongozi bw'igihugu ari bwo bwafashe ingingo kubera n'ubundi kigobe harico kijejwe kwegeranya amahera yose y'igihugu gihejeje kwegeranya y'abacuruza kizohora kironsa mairie ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta nta bitigira bihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara c'ubutunzi ariko mu gihugu nk'uBurundi atamazuma nini y'ubudandariza hari isoko n'ico kibanza c'urucuruzwa buri wese yifashisha mu guhaha Jaulika Aneza, Juja Amerika.
Njuti mkulikira nibigani lukuri radia Juja Amerika, mawigani wavya chumunhu. Arese ukudukulikira na kuri FM, mushobora nukudukulikira na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi uimana guhera isaha chumi, kushiki saha chumi ni imwe zoku muhinga mo, mshobora kudukwilikira na kuri kiloels, ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongibiri, kiloels ilihumbi chumi na bitanu na majana tatu na milongiri ndwi na zitanu, na kiloels ilihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na milongi tatu. Kumusi waga tanda tu, no kumusi wimana guhera isaha chumi na ziviri kushiki saha chumi na ziviri, nigiche zoku muhinga mo, mutukumvira kuri kiloels ilihumbi chumi na bitanu, ijana na milongi munani, na kiloels ilihumbi chumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilo elfu ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elfu ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika Sport n'imikino Afrika Basketball mu rwego rw'abagore imikino y'irushanwa rya 2026 ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu muri basketball nyine yatangiye ejo I Kigali mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda arabikurikira
Mu mukino w'ino cya basketball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu Rwanda kuri wa gatandatu rigeze ku munsi waryo wa kabiri mu mikino ine iteganyijwe uyu munsi ibiri muri yo yamaze kurangira umukino watangiye saa sita mu itsinda rya kane ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Repubulika iharanira demokarasi ya Congo amanota 89 kuri 78 guhera saa cyenda habaye umukino mu itsinda rya kabiri wahuje Guinea na Mozambique Mozambique yatsinze Guinea amanota 99 kuri 40 muri aka kanya hamaze gutangira umukino mu itsinda rya gatatu urimo guhuza Uganda na Senegal umukino wa kane uteganyijwe kuri wa gatandatu uratangira saa tatu z'ijoro uraza guhuza Angola na Cote d'Ivoire mu itsinda rya mbere muri iri tsinda rya mbere ari naryo ririmo ikipe y'igihugu y'u Rwanda ejo kwa gatanu abakobwa b'umutoza Cheick Sarr batangiye neza urugamba rw'irushanwa rya Afrobasket kuko batsinze Cote d'Ivoire amanota 64 kuri 35 aba bakinnyi b'amavubi y'u Rwanda ya basketball mu bagore bazasubira mu kibuga ejo ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'I Kigali umukino toroshye uzabahuza n'ikipe y'igihugu ya Angola iri rushanwa rya 2026 rya Afrobasket mu bagore rizarangira ku cyumweru gitaha ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika I Kigali
muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Rusangi
Combo Taxi
Rusangi tabuka
papa
Ni babiri gusa gasigaye
Murashaka kunyereka taxi ja irusange.
Karibu mama, Kombo taxi takubeba mu region vraiment unapendeza mama.
Oya oya madam, mpumva namuteka mutwa ibugo. Taxi nziza niriya ni VIP.
Ni wewe witwa?
Ni nariko ntakibazo.
Madam asi kudanganya, huyu ni convoyer tumupale monya hiyo hataki kitu. Atompati funga gari hata hiyo atafasi kwa kuicha. Sasa weza tu sukuma garasha na huyu madam karibu mama.
Dada wawanjije wa hubga ngo.
Ngea kule.
Madam, nuje muri Kombo taxi. Ni taxi yimbabura ubu yakugeza rusange rwose wahindutse akavurivundi vumbi rya kurenza. Taxi nziza ziwashi mpumuro. Bazirimo climatiseri.
Ngo mama usitike atagusa acha.
Niko madam yizere
figere madam. Atagusa saka mea ko. Uyu.
Uyu no kirewa.
Kombo taxi mamute kala bien na mko mama ya kunya baridi utalalo kataka. Madam karibu mama.
Urasa kwibuna madam wowe. Madam abanyabwo ntabwo bazi wowe. Nabantu babajura. Ntumwizera n'ungu rumwe.
Ngo madam usimusikie ata. Aba tuba mpumuro bana kwa kaba nafiki sana. Atakwambia kitu kimwa kumbe kuna panga kukuiba kule mbele sana fika. Tukifuata tumfuata kwa kiasi afilia hii. Sasa kamea kwa yako na madam. Inakuwa ni.
Utimu na mudamu nje murenge.
Nase ni murekule.
Achilie.
Mane ndabiri bintu mukozi.
Wewe.
Mama.
Unaona kuchitsa. Unaona
vya nafanya. Unaona.
Ni prazeri mwira minutes.
Matar rwose
ngore yibikari
nakubwiye rwose ngabanyabugo rwose n'abantu tagomba kwizera
sera kubye
ubona tugutewe mwako
oh nakisura kikonvoyere tukya muhumura kakina atakili auya tasamanya masaka mya
banaka oyani wose sakosho no mudamu
tena madame mimi nakama anaifana libitaka njewe alikuwa anataka
hivi nibone urumukiria uzuvunda wowe
isekosho yanje murayitabuye ivyarimo byose birasanzaye nivaze yanzanye amafaranga dayikuje murayazi mwewe none hendabire
Madame, prema haba suwa muhumu roja vile vana kuwaka. Haba kuata na roo, make maroo mbaya tu. Tela ba mwizi, haba tu haba. Bayego mama wani kulogote saka mea kumukione kitu.
Uya, rata rata, njomi kutorezi.
Ayi. Mama sunaona.
Ndivira.
Suruna gisa litani uambi, lakwana lipika maki kicho maki, ni venye zani kwa shawaza kufade pisa mani.
Na, beri wa mguwa nzefe, ni ishari kusaku kwa nenje kufa shizuna mudamu, none chie ngumi suru tukaru wacho.
Mungure mwindu unga
huu. Mwande bera.
Ama kose na yanyu mnese ukumuli babi. Murandiha.
Jumunyamu kwa nugomba kukwishu.
Nini?
Kare, buhamishura nini?
Ndi mubivonye, inzinjane za hagati yacu mkare, ziva kune vinyen, ikibaye chose, na habara kanugatonya, mchamutangula kurabira mumaso, yukubuga ngo n'abanyamahanga
vraiment mama tukufana tunabitaka utusame vraiment
impanuka twagize rwose tubabari chauffeur n'izindi na tubabari pe
ubu mubonye ko mukoze amakosi uko muri babiri mutanguye kuyiyunga
n'ubu bugorye rwose ubinge bidukoze pe
nini ngese mata bya zaidi ile make tulukia bitono vide mama tusame mama
ubu rero twumvikana kandi nivyo bintu byo gutana kw'imiko mu yaba angu kibiki bahari iwanyu ivyo bimuvyihoza kuko nta kindi bizana atari kuducamwe Hanyuma rero ikintu mugira mukore nukuja hamwe mukandi isakoshi yanjye hanyuma mukandi hani baze yanjye aho niho mutangurira kumenya gukorera
hamwe rwose nibwo nkigera hano muri gari rwose ntabe numukira numwe rwose
nigeze amafaranga ndayabone nyarukiriza kandi byo navyo muhejeje kumpaye amafaranga nta numwe tujana muri mwe
koko
ndaje gufata indi taxi
memeshe ibete binakwiye ajuye tu mina we sinema kosetu mbo tufanye vacha mie ni kulipie komsa tuikali fasi moya tujipange gisa takuwa tunakamata wa klinia juu ili ya kukua na kiatu tunabagombania na shitu kwa tunabakosesha amani tunabambete sana komsa mie ndakuwa nafa saa wae wao likia mbelu na tia pale ukishapata wa klinia na mimi nazogea hiko vile
shufi weme kunguriza
ndiyo
usuko na jagambona wanyabu garaba numavi na hovuri ya nibijaribi ndi momutu kwe
tukendelea vile mbae witatuma tatu nakosa tana batu
Chari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Kombo Taxi ni buri wa gatatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Chuti turi kumwe ibiganiro byo kuri isaha na habihumurije Jeffrey Mutagoma yagiranije amajwi yabyo kuri mikro ni Thomas Kamirindi mugira umugoroba mwiza murakarama
It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza Sauti ya America. Tusikilize Sauti ya America. Yelewe, yelewe. Nasikiliza Sauti ya America. Tusikilize Sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse vyinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Furaha manu moja na upendo.
Dr. Mash Production. It's the MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza Sauti ya America. Tusikilize Sauti ya America. Yelewe, yelewe. Nasikiliza Sauti ya America. Tusikilize Sauti ya America.
Taarifa ya habari ya ukweli. Furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse vyinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.